radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonge kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ikibazo cy'intambara zimaze imyaka n'imyaka zibasira akarere ka Kivu y'Amajyepfo kirasuzumirwa mu nama yiswe Table Ronde ku mahoro n'iterambere irabera mu mujyi wa Bukavu. Turavugana n'umwe mu bayiteguye, Cedric Muyoboke. Mu Burundi abagororwa 178 barimo abagore n'abagabo bari kuri uyu wa mbere muri gereza z'Ingozi.
Nibyo biciye muri ibi byo kugabanya bakarekura abanyororo bamwe bamwe, mugabo bukuramwo ako kantu k'inzigo y'akazi kirifatiye kuri politike, bakarekura abanyororo bose bigaragara yuko atangorane bagiye gutera mu kibano.
Jean-Claude Ntiburumunsi ushinzwe amategeko mu ishyirahamwe Akat Burundi, umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibi, yasubukuye urubanza rwa Vena Rutunga aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide. Aya n'amakuru yiwanyu mu ntara mbahaye ikaze. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi byizwaho na bagenzi wacu Aloyse Bigirimana. Harizi wiriweho
miriwe neza Veniste ku mugabane wa Afrika. Indorerezi z'amatora hamwe n'abaharanira agateka ka muntu muri Nigeria bavuga ko amatora y'ababuramatari yo ku munsi wa gatandatu yabayemwo ubwicanyi no guhohotera abayitabiriye cyane cyane mu gisagara cya Lagos. Ibimenyesha makuru muri Nigeria bivuga ko abantu 21 bishwe abandi barakomereka. Hari igihe igipolisi cyabuhoza abakozi 17 ba komisiyo y'amatora bari baranyurujwe muri leta ya Imo iri mu manuko bushyira ubuseruko. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International cyavuze ko imbuga ngurukanabumenyi zakoreshejwe mu guhamagarira ubwicanyi n'urwanko hagati y'abadasangiye ubwoko. Ariko umushikiranganji wa Nigeria wo kumenyesha makuru Lai Mohamed yavuze ko ayo matora yabaye amwe mu yo kwizegwa muri kahise ka Nigeria. Amakuru kuri Afrika kandi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko bamwe mu basirikare ba leta ya Ethiopia, Eritrea, intara ya Tigreya na Amhara bakoze ibyaha byo mu ntambara mu gihe cy'intambara yabereye mu buraruko bwa Ethiopia. Umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken yabivuze ejo ku munsi wa mbere. Blinken yabwiye abamenyesha makuru ko abo basirikare bakoze n'ivyaha ku kiremwa muntu birimwo ubwicanyi, gufata abakenyezi ku nguvu n'ibindi byaha bishingiye ku gitsina hamwe no gutoteza abantu. Ibi Amerika ivyemeje inyuma y'urugendo uwo mushikiranganji aherutsemwo muri Ethiopia mu ndwi iheze. Muri Malawi, ishyirahamwe ry'Abafaransa ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontieres ryaratanguje isekeza ryo gucandaga abana b'abanyeshuri b'abakobwa urucanco rwo kubakingira kanseri yo mu gitereko. Malawi yatanguriweko kuko izubwa kabiri mu gufisha abantu bahitanywe n'iyo kanseri. Ariko ababyeyi babo bana bafise ubwoba n'amakenga kugo rucanco ari uburyo bwo gutuma abana babo baba ingumba.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu hano muri Leta Zunze za Amerika, abashinga amateka bo mu mugambwe w'abarepublikane barifatiye mu gahanga umushikiriza manza mukuru wo mu gisagara cya New York ariko aratohoza kuwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump. Uwo yahoze atwara Amerika yagirizwa kuba yarahaye igifukamunwa cy'ibihumbi 130 by'amadolari umugore akina amareresi y'imibonano mpuzabitsina imbere y'amatora yo mu 2016. Abashingamateka batatu barongoye imigwi itandukanye yo mu nama nshingamateka bagiriza Alvin Bragg n'umushikiriza manza mukuru w'i Manhattan muri New York kuba ariko aritwara nabi muri urwo rubanza, bamusabye kubaha amakuru hamwe n'ivyemeza afise ku matohoza ariko arakora kuri Trump. Uyahoze ari perezida wa Amerika yavuze mu mpera z'indwi irangiye ko yiteze guhagarikwa niyarenguka imbere ya sentare muri ugo rubanza kuri uyu munsi wa kabiri. Trump yahamagariye abanywanyi biwe mu myiyerekano mu gihe yokwegekwa ko icyaha. Abategetsi b'i New York bariko barakorana n'ibigo bijejwe umutekano muri icyo gisagara mu kubasaba gucungera umutekano ku biro bya sentare ya New York ahabera ugo rubanza. Mu gihe yokwagirwa agatabwa mu mvuto, Trump yobabaye uwahoze ari perezida wa mbere muri Amerika yagiriwe n'icyaha gihanywa n'amategeko. Amakuru ku ntambara muri Ukraine, abategetsi bavuze ko inama mpuzamakungu yabereye i Londres mu Bwongereza yashoboye gutororokanya imiliyoni 4.9 z'amadolari yo gushyigikira sentare mpuzamakungu mpanabyaha mu matohoza yatanguye ku byaha byo mu ntambara byaba byarakozwe muri Ukraine. Abashikiranganji b'ubutungane b'ibihugu birenga 40 barahuriye i Londres ku munsi wa mbere jo mu nama yize ku byaha byo mu ntambara. Ni inama itunganijwe CPI isohoye umutahe wo guhagarika perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Imwagiriza kuba yaranyuruje abana abakura muri Ukraine abimurira mu Burusiya. Umutahe wo guhagarika perezida Putin ushobora kumucafuza mu makungu, ariko Uburusiya ntiburi mu masezerano yashyizeho CPI kandi ntiburiko burarungikayo abenegihugu babwo. Abategetsi b'Uburusiya bavuze ko iyo ngingo ya CPI ataho ihagaze mu mategeko kandi atacyo imaze.
Urakoze Aloyizi Bigirimana, mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu umuciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com, no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni wa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, mu mujyi wa Bukavu, kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hateraniye inama yiswe Table Ronde ku mahoro n'iterambere, yateguwe n'ishyirahamwe LIPAD ryiganjemo abantu bo muri sosiyete sivile rifatanije n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Abantu bagera kuri 200 baturutse mu materitwari 8 agize intara ya Kivu y'Epfo nibo bayitabiriye. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umwe mu bayirimo, Cedric Muyoboke, ukomoka muri teritwari ya Mwenga, akaba ari n'umwe mu bayiteguye. Cedric Muyoboke, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze Venice Jimimana kudutumira ku Ijwi rya Amerika.
None iyo table ronde ku mahoro n'iterambere igamije iki nyirizina?
Uko mubizi, iyi province ya Sud Kivu ni province yaranzwe n'intambara zikomeye kuva igihe cya Murere ndetse dukomeje kugeza ubu ngubu. Ikaba ari na province twavuga kuko ifite ikibazo cya development, ifite ibibazo byinshi bitandukanye. Rero akaba ari mu rwego twagize ngo tugire table ronde izagerageza kureba ku mpamvu zitera izo ntambara, turebe nanone n'igitera iyo sous-development muri iyi province. Niyo mpamvu twatumiye abantu b'ingeri zose barimo abayobozi bakomoka mu sitivu ku rwego rw'igihugu, harimo ndetse n'abayobozi ba province n'aba assemblée provinciale, ndetse hakaba n'abavuga ariko ijana, harimo abashefu kutumye bavuye hirya no hino, hakaba n'abandi bantu bavuye mu materitware 8 agize iyi province, kugira ngo twese dushobore kurebera hamwe noneho turebe impamvu dupropose ndetse n'umuti cyangwa se igisubizo kuri ibyo bibazo twaba twavuye imuzi, kugira ngo turebe n'imbi province yazahuka.
birumvikana inama niyo igitangira haravugwa amagambo yo kuyifungura ariko se mwebwe mwateguye iyi nama iyo musuzumye musanga icyo kibazo cy'intambara muri ako karere gituruka he giterwa n'iki
iki kibazo cy'intambara hanini gitwavuga kuko gituruka mu buyobozi bwe bwagiye buranga iki gihugu uhereye icyo gihe cya murere twakubwiye hakaba hari abayobozi benshi bakunze kugenda bacengeza urwango mu baturanyi kugira ngo ahari bagire icyo baronga nk'imyanya mu butegetsi ikindi giterwa ikindi kibazo gitera intambara muri iyo province ni ikibazo cy'ubujiji bw'abaturage ndetse n'ubukene bukomoka kuba iki gihugu iki province igira ibibazo byinshi bimwe bya enclavement hari amateritoire ari enclave n'ibindi bibazo byinshi rero ibyo byose bikagenda bitera izo ntambara nk'uko twabivuze
none kuba mufatanije cyangwa se mwaratewe inkunga n'ibiro by'umukuru w'igihugu president Félix Antoine Tshisekedi bisobanura iki bivuga yuko ibyo byo muzavuga ibiva muri iyo nama bizashyirwa mu bikorwa
nkuko nyine ndi mubayiteguye iyi nama ni ukugira ngo niturangiza tuzagira icyo tuzita cahier de charge cyangwa se imyanzuro izavamo tuyishyikirize perezidansi ya repubulika hanyuma tuzava hano twashize icyo twita ngo ni comité de suivi izagenda ikurikira ikora n'ubuvugizi kugira ngo iyo myanzuro ishyirwe mu bikorwa icyo twizera kuko perezida abitwijeje izashyirwa mu bikorwa kandi bikagira icyo bimara muri iyi province yacu ya Sud Kivu.
Birumvikana abanyarwanda baravuga ngo ujya gutera uburezi arabyibanza murasuzuma ikibazo kibugarije cy'intambara ariko mu majyaruguru naho harabera intambara imaze hafi umwaka iyo yo mwebwe aho ngaho nk'abanyekongo iyo ntambara yo muyitekereza aho iki mubona yarangirite
nguko tubibona turi kumwe n'abandi badepite baje baturutse Kinshasa bakomoka muri iyo province ya Nord Kivu wavuze ngira ngo ahari nabo ni ukugira ngo barebe nguko twabiteguye kugira ngo nabo barebe nimba babitegura iwabo baje nko mu rugendo shuri nko twabivuga ariko nanone iri shyirahamwe turimo rya Lipade ngiye twayifata nka province pilote wenda bizakomereza no muri iyo province yindi icyo twavuga nuko twifatanyije na bene wacu bo muri Nord Kivu bugarijwe n'intambara kuko wari umaze kuyivuga kandi turizera yuko abadepite bakomoka nabo wenda tuzafatanya mu minsi iri imbere tukagira ibindi biganiro nk'ibingibi turimo dukorera hano muri province ya Sud Kivu.
Cedric Muyoboke umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe Lipad ukomoka muri teritwari ya Mwinga uri Bukavu ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze ucize mwatubwiye kugira ngo turashe kuganira namwe ku Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC zagiye muri bimwe mu birindiro byari bya M23 muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Goma Jimmy Shukani bakomera.
Izo ngabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC zagaragaye mu duce twari dusanzwe twarigaruriwe n'abarwanyi ba M23 mu mirwano yabaye mu minsi ishize aho batanaga mu mitwe na FARDC. Utwo duce ni Kirori rwe Karubana Kicanga ahari ibirindiro bikuru bya M23 muri teritwari ya Masisi. Ibi byemezwa na Bwana Habimana Auguste umuyobozi wa Societe Civile muri grupe ya Basharika MB ubwo yavuganaga n'Ijwi rya Amerika. Uyongeyeho ko kuri ubu icyo abaturage bakeneye ari amahoro n'umutekano birambye. Ibyo akaba ari byo biteze ku ngabo za EAC za Red zigeze mu duce batuyemo.
Twebwe dukeneye amahoro kubw'umutekano muke turi kunyuramo dushaka ngo ingabo ziri buturinde ziturindire ziduhe n'umutekano. Nibyo dutese ku ngabo za EAC turi kubona muri aka karere kacu dushaka ngo ziduhe umutekano wisanzuye kabisa ku buryo ki natwe turiyumva nk'abakongomani
mugihe M23 irimo kuva mu duce yafashe two muri Masisi ubuyobozi bwa Kongo Kinshasa bukomeza gushinja abarwanyi bayo M23 kutubahiriza amasezerano yo gushyira intwaro hasi bakarangiza intambara binyuze mu nzira y'amahoro ibivugwa na leta ya Kinshasa biterwa utwatsi na M23 yo ku ruhande rwayo ikomeje kwemeza ko yiteguye inzira iyo ariyo yose yatuma amahoro agaruka mu burasirazuba bwa Kongo bityo abaturage bakabaho mu mutekano usesuye. Lawrence Kanyuka ni umuvugizi wa politiki wa M23.
D'abord en premier respect à honorer la demande des dirigeants régionaux.
Icyambere nuko M23 yubahirije iby'abayobozi ba yase bayisabye ibyo kwari kuva mu duce twose bafashe kuva aho imirwano yatangiriye ibyo rero twarabyubahirije ariko leta ya Kinshasa ntabwo yigeze hagaciro ibyisabwa gukora erega ibyo Kinshasa ivuga ko mu by'ukuri tuzava mu duce twafashe ibirimo kubesha amahanga ahubwo icyo FARDC ikora ifatanyije na Mai Mai nyatura ndetse n'indi mitwe nuko dutera n'indege zabo z'intambara kandi byose bikagira ingaruka mbi ku baturage
uyavuga ko batigeze batera ibirindiro by'ingabo za Kongo FARDC aho biri hose gusa yongeraho ko igihe cyose FARDC zagerageza gutera M23 izirwana uko bishoboka mu rwego rwo kwirinda no kurinda abaturage
M23 twiteguye kwirwana igihe icyo ari cyo cyose FARDC zadutera kandi tuzarinda aho turi ariko ubu turindiye ko leta ya Kongo yakwemera inzira y'ibiganiro ibaze nawe igihe M23 yari yarahunze inanga hari imitwe mike cyane barirwa kuri 50 ariko ubureba mu burasirazuba bwa Kongo gusa hari imitwe irenga 250 twebwe nta kibazo dufitanye na Kongo duharanira uburenganzira bwa muntu kandi tukarinda uwo ari we wese
ubwo twagerageje kuvugana na General Sylvain Kenge umuvugizi wa FARDC muri Congo yirinze kugira icyo atubwira kuri iki kibazo kuva ingabo z'umuryango wa Afurika y'iburasirazuba zagera mu ntara y'Ikivu ya ruguru imyigaragambyo yarushijeho kwiyongera imiryango itabogamiye kuri leta ikorera mu ntara y'Ikivu ya ruguru yakomeje gushinja yase kuba nta kimariye abaturage bigera naho isaba izo ngabo gusubira mu bihugu zaturutsemo. Jimmy Shukrani bakomera Ijwi rya Amerika Igoma.
Umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibi yasubukuye urubanza Vena Hutunga buranamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide kuri wa kabiri arumva abatangabuhamya bashinja uregwa wabimburiye abandi n'uwitwa Edouard Barimwinyundo uvuga ko Rutunga yazanye abajandarume mu kigo yayoboraga bakica Abatutsi. Uyu mutangabuhamya aranavuga ko Rutunga yatanze ibwiriza ryo gutanga ibikoresho gakondo birimo amasuka n'imihoro byo kwica Abatutsi. Rutunga yahoje ari umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi iza rubona mu cyahoze ari prefecture ya Butaribu ni mu karere ka Huye ibyaha aregwa arabihakana igihugu cy'Ubuholandi cyamuhereje kuza kuburanira mu Rwanda kuva mwaka wa 2021. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi abagororwa 178 barimo abagore n'abagabo bari kuri uyu wa mbere muri gereza z'Ingozi majyaruguru y'igihugu igikorwa kigamije kugabanya imibare y'abafunzwe. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
Izo ni mvino zakiriye umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona igihe ariko aragendera ibohero ry'abakenyezi kuri uno wa mbere ku muhingamo. Muri iryo bohero yarifadikanije n'abahafungiwe mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Yamenyesheje ko uku kwezi kose kwabagenewe aricyo gituma yabagendeye abazaniye n'akaganuke. Yarabashikirije ibitenge, amasabuni, umuceri, ibiharage n'amamesa. Abafise abana nabo abongera isukari n'ibikoresho byo kwifashisha mu kurera abo bana. Ubuserukira abafungiye muri iryo bohero ry'abakenyezi yarasabye ko boronswa ikigongo cy'ikivunga bagataha kwitanga ingo zabo.
Abakenyezi burya bihanura n'ingoga niyo baba bakoze ivyaha bisubira ko n'ingoga muzoze muraraba mubatezurire n'ingoga kuko bavuye mu miryango abana barayerera ingo zigasambuka benshi baraharitswe twosaba yuko ngo bagirire ikigongwe nabandi bose muri rusange ariko cyane cyane navugira abakenyezi kugira basubire mu miryango kurera abana babo
umushikiranganje Domine bayenzi mbona yabamenyesheje ko iyo ngingo murengeye ariko ku kibazo cyabo kizokwigwa n'abamukurira
mwebwe rero twumvise yuko mwijambo mwashikirije mwifuza ko mwese mworonka ikigongwe cy'ikivunga ijambo mwarishikirije no mu ndirimbo mwashikirije ariko icyo n'igikorwa tutoshobora kuvuga yuko twosha dukora uyu munsi ivyo mwavuze twavyumvise tugiye kuraba tubishikirize n'abadukurira hanyuma kizova mu ngira muzokimenya kuri uno munsi nitwovuga yuko gucamure kugwa mwese oya
Niburu umunsi Jean Claude ajejwe igisata cy'amategeko mwishyira hamwe Rukristo rigwanye hotego ya kirimo muntu akati Burundi yamenyesheje ko bashima icyo gikorwa ariko ngo impingira cyane ndende
kwebwe rero tukavuga yuko bakwiye gufata politike itomoye yuko abanyororo bugabanuka mu bohero nivyo biciye muri ibi byo kugabanya bakarekura abanyororo bamwe bamwe mugabo bukuramwo ako kantu kinzigo yakaziki rifatiye kuri politike bakarekura abanyororo bose bigaragara yuko ko atangorane bagiye gutera mu kibano hanyuma bagahava rero bakagabanya n'umurindi wo kuja barapfunga abantu bakaraba izindi ngingo bofata zosubirira iminyororo
abanyororo 188 bari kuwe umushikiranganje banya nkimbona yarabatekereye impanuro
murazi neza ko ibihano mwari mwaraciriwe mwebwe mwarekuwe mumaze guhanwa icyakane cy'ibihano mwaciriwe mutari bwa biheze kuko na utazi gihe yarasigaje kugira heze igihano tubasavye rero yuko mumaze kuregurwa mwogenda mu miryango yanyu aho musanze muba muje ku kivi mukora ibikorwa by'iterambere kandi kanatsinda nubwo mwibohero mwahora mwerekanye yuko utari mwicaye
umwe muri abo arashima kubona barekurwa akaba yemeye ko n'impanuro batekerewe bazozifata nka nkama
Umuryango wacu tuzokwigenza neza dukurikize impanuro baduhaye twirinde no kongera gukora icyaha cyari cyatuzanye hano kugira ntitujye tugaruke mu ibohero
ry'abagabo ingozi yafunze abanyororo 1634 mu gihe yubakiwe batarenga 400 mu ibohero ry'abagore naho hapfungiwe 222 rikaba ryubakiwe abagera kuri 250 muri iryo bohero kandi harimo abana 226 n'inzoya 225 nkuko abajejwe amabohero babishikirije Ijwi rya Amerika ibiharuro navyo dukesha kat Burundi mu matohoza bakoze mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka wa 2023 vyerekana ko mu Burundi bwose hari amabohero makuru 13 arimwo abapfungwa 12,000 560 ayo mabohero yari yubakiwe kwakira abatarenga 4,494 Desira Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken navuye mu ruzinduko muri Afurika rwari rugamije iki rwagize kuki Fidel Niyongabo
Anthony Blinken yatanguriye urugendo rwiwe ku mugabane wa Afurika muri Ethiopia ku munsi wa gatatu w'indwirangiye aho yabananye n'umushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed hamwe n'abandi bategetsi ba Leta n'abayobozi b'amashyirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu Ugo rwendo rwari rufise intumbero yo gusubira kugiranira imigenderanire myiza na Ethiopia kimwe mu bihugu bifitiye akamaro gakomeye Amerika ku mugabane wa Afrika ari mu rugendo muri ico gihugu Blinken yarashimikiye ku kamaro ka demokrasi n'agateka ka muntu mu kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika imigambi zishyira imbere ari agateka kazi na muntu niyo bahirizwa ry'amategeko muri Ethiopia ni mu gihe hakira amakenga ku byerekeye gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro hagati ya Leta ya Ethiopia n'abayobozi umuhari Tigray People's Liberation Front PLF mufunyapfunyo mu ntara ya Tigreya wagwanye ubutegetsi amasezerano yaratumye ingwano yamaze imyaka ibiri mu ntara ya Tigreya ihagarara Anthony Blinken yarafashe akanya ko kuvuga ku bantu batakaje ubuzima bwabo mu ngwano hagati ya Leta ya Ethiopia n'umuhari TPLF Intambara yarangiye habaye amasezerano yo guhagarika ingwano yashyizwe ko n'impande zombi mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2022. Uyu mudiplomate wa Amerika yarahayagije utwigoro tw'amahoro twashinze imizi muri Ethiopia tubifashijwemo n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, Kenya na Afrika y'Epfo, utwigoro kandi twari dushigikiwe na Amerika.
The conflict was absolutely devastating. Hundreds of thousands killed. Widespread sexual violence against women. Millions forced to flee their homes. The cessation of hostilities agreement
Blinken is a major achievement. Abanyagihugu ibihumbi amajana n'amajana bariswe, abakenyezi n'abigeme barafashwe ku nguvu kivunga, abandi miliyoni baravuye mu zabo. Yamara amasezerano yo guhagarika ingwano yashyizweho ni intambwe ikomeye cyane yahinduye ubuzima, yongera ituma abanyagihugu batabandanya gutakaza ubuzima bwabo. Guhonyanga agateka kazi na muntu byaragabanutse. Yamara umushikiranganji Blinken ntiyasubije Ethiopia mu mugambi wa AGOA ujejwe gutuma icyo gihugu gishobora gushikira amasoko yo muri Amerika mu byerekeye budandaji atanze itizi zihari. Uwo mugambi wari wafashije riboneka Ethiopia mu gisata c'impuzu. Amerika yarawuhagaritse mu mwaka uheze bivuye ku bwicanyi bukabije bwakozwe mu gihe ingwano yamaze hagati ya leta ya Ethiopia n'umuhari TPLF. Umushikiranganji Blinken yavuze ko leta ya Amerika ishyigikiye icyifuzo cya Ethiopia cyo kugaruka mu mugambi AGOA kandi ko ibintu biriko bitera biza mu nzira nziza. Ethiopia igihugu kiza mu kibanza cya kabiri mu bifise abantu benshi cyane ku mugabane wa Afrika cyaraterereye cyane mu nteko mpuzamakungu zijeje gucungera umutekano. Ikiringo cy'imyaka itari mike Ethiopia cyabaye igihugu gifitaniye ubucuti bukomeye na Amerika. Kibonwa ko gifite akamaro gakomeye cyane mu karere kasinzikajwe n'intambara n'ibitero by'iterabwoba by'intagondwa z'abayisilamu. Umushikiranganji Blinken yaremereye Ethiopia iyindi mfashanyo.
Today, I announced an additional $331 million in emergency food and humanitarian assistance that will reach billions of people, millions of Ethiopians affected by conflict, affected by drought.
Blinken ati, uno munsi ndatangaje indi fashanyo y'imiliyoni 331 y'amadolari agenewe ifungurwa mu buryo bwihutirwa, hamwe n'izindi fashanyo zizoshikira abanyagihugu imiliyoni n'imiliyoni basinzikajwe n'ingwano hamwe n'inkurikizi z'uruzuba. Avuye muri Ethiopia umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika, Anthony Blinken, yaragendeye igihugu cya Niger ku munsi wa kane w'indwi birangiye. Yagendeye Niger mu gihe kiriko kirakorana n'igihugu ciwe kurushiriza hamwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya mu karere ka Sahel. Ni nyuma ya kudeta zakurikiranye muri Mali, Burkina Faso hamwe n'uruhara abacangiro b'Abarusiya umugwi Wagner bitera mu kudurumbanya umutekano ruguma rwiyongera muri ako karere. Blinken yavuze ko iyo mfashanyo izofasha impunzi, abarondera ubuhungiro n'abandi bageremewe n'intambara n'ikibazo cy'ibifungurwa mu karere ka Sahel. Iyo mfashanyo izoronswa ibihugu bya Niger, Burkina Faso, Chad, Mali na Mauritania hamwe n'impunzi zo mu karere ka Sahel ziri muri Libya. Niger cyo kimwe n'ibihugu bibanye vya Mali, Burkina Faso, Nigeria na Chad bihanganye n'intagondwa z'abayisilamu bishe abantu ibihumbi n'ibihumbi, abandi miliyoni n'imiliyoni barava mu byabo. Baranafashe ibice bitari bike muri ivyo bihugu. Urugendo rwa Blinken muri Niger nirwo rwa mbere rugizwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika. N'ikimenyetso gikomeye cerekana ko Amerika ishyigikiye ico gihugu cagize intambwe zigereranye mu rugamba rwo kugwanya imigwi igwanya ubutegetsi.
We are also supporting investments in the long-term security of Niger, help make Niger's law enforcement more effective in combating terrorism, strengthening border security, enhancing counter-narcotics capacity.
Blinken yagize ati, tuzofasha Niger mu kiringo kirekire kiri imbere mu bijyanye n'umutekano. Bizotuma abajejwe kubahiriza amategeko muri icyo gihugu bakora neza kurushiriza mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba, gukomeza umutekano ku mbibe, kugwanya abakora ubucuruzi bw'ibiyayuramutwe, gutohoza no gukurikirana abakora iterabwoba mu ntumbero yo kugabanya iterabwoba n'ubwicanyi bukogwa n'abafite ibyiyumviro by'intagondwa. Urugendo rwa Blinken nirwo rugendo ruherutse kuba mu zitaringe abategetsi ba Amerika bagize ku mugabane wa Afrika. Umushikiranganji ajejwe ikigega Janet Yellen, Linda Thomas Greenfield aserukira Amerika mu ishyirahamwe ONU n'umutambukanyi wa Perezida wa Amerika Jill Biden baragendeye umugabane wa Afrika muri uyu mwaka. Bitegekanijwe ko icegera cya Perezida Kamala Harris n'icegera cy'umushikiranganji ajejwe ikigega Wally Adeyemo bagendera Afrika mu mpera z'uku kwezi. Mu mpera z'umwaka urangiye, Perezida Biden yatangaje ko azogendera uwo mugabane muri uyu mwaka. Ni mu gihe Leta ya Amerika iri kigerageza gukomeza imigenderanire n'uwo mugabane, aho igihagararo n'ingufu z'Ubushinwa bikomeye cyane kandi ibihugu bitari bike vyo muri Afrika bifitaniye imigenderanire myiza n'Uburusiya.
Urakoze Fidel Niyongabo, aha niho dusoreje aya makuru mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi muri benshi ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: ubaye umwasama umusaya uragorama. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Mwaho muri hose kwisi dore ntashyo, ibagere ku mutima tubifurije kuramba.